Yeni Radyo Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Fidèle Niyongabo. Tukimwe n'abandi bamenyesha makuru, bagenzi banje baya makuru twabateguriye kandi turabashikiriza turi mu ngo zacu hirya no hino ku nkengera z'igisagara cya Washington DC mu ntumbero yo kwirinda umugera wa corona. Mu Burundi abagize inama nshingamateka nshasha bakoranye ku nshuro ya mbere kuva kuri wa kabiri. Umushingamateka Vena Sinzingayo arongoye ivyo bikorwa, yasabye bagenzi we kuzoshira imbere ineza y'igihugu n'abarundi mu myaka itanu bagiye kumara mu mabanga.
Naza kandi basabe rero ibi bikorwa tubishyire ku muzirikanyi, tubikore twisunze ineza y'igihugu, tubikore twubahana, iba byakunda mbere dukundana, hanyuma bigenze gutyo ntangeka byose bizotera imbere.
Uwo ni umushingamateka Venance Sinzingayo. Tukiri mu Burundi, leta imenyesha ko imigenderanire n'ayandi makungu no gufashanya mu iterambere rigiye gusubira kugenda neza. Igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi cahawe izina rya Isaias kibandanya kugeramira intara za Amerika zegereye ibahari Atlantic. Leta ya Zimbabwe ibandanya guhagarika abatavuga rumwe nayo. Ido ni ido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi cahawe izina rya Isaias kibandanya kugeramira intara za Amerika zegereye ibahari Atlantic. Muri leta za South Carolina na North Carolina ico gihuhusi kibandanya guteza imyuzure. Jofre Mutagoma dufite ibindi kuri iyi nkuru.
Ikigo cya Amerika kigenzura ibya serwakira cyavuze ko inkubi y'umuyaga iherekejwe n'imvura nyinshi byaciye insinga z'amashanyarazi mu ngo no mu mazu acururizwamo muri izo leta zombi. Uwo muyaga waje uturutse mu nyanja ya Atlantika wageze ku butaka ufite umuvuduko w'ibirometero 140 ku isaha. Kuri uyu wa kabiri imvura yaje iwuherekeje yageze ku nkombe z'inyanja muri leta ya Maryland mu kigobe cya Delmarva ugeze ku muvuduko w'ibirometero 110 ku isaha. Uwo muyaga urimo imvura yateye imyuzure uteganyijwe no mu zindi leta zo mu burasirazuba bwa Amerika. Abashinzwe iby'iteganyagihe batanze imbuzi ko bizahera muri leta ya Virginia mu burasirazuba bushyira amajyepfo y'igihugu bikagera muri leta ya Maine mu majyaruguru ashyira iburasirazuba bwacyo. Perezida Donald Trump yashyizeho ibihe bidasanzwe muri leta ya North Carolina n'iya Florida, ategeka ko hashyirwaho uburyo abakozi ba leta bafasha batewe ibibazo n'iyo nkubi y'umuyaga iherekejwe n'imvura nyinshi.
Turagushimiye Joffre kuri iyo nkuru. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yagabishije abansi inyuma kw'igihugu ciwe kigize ibitero vy'indege z'ingwano vyo kwishura muri Siriya. Netanyahu yashikije amajambo inyuma kwa Israel igize ibitero ikoresheje indege z'igisirikare ku munsi wa mbere mu bibanza vya gisirikare mu gihugu ca Siriya. Yariko yishura ku gitero cageragejwe mu ntara ya Golan yigaruriye kuva mu mwaka w'1967. Yariko agendera ikibanza ca gisirikare mu gice co hagati mu gihugu. Netanyahu yatangaje ko bazokora ibishoboka kugira bivu n'umwanzi. Itororokanizo ry'amakuru rya leta ya Siriya ryatangaje ko indege za kajugujugu za Israel zarashe za rokete mu bibanza by'igisirikare cya leta hafi yahitwa Kuneitra mu bumanuko bw'igihugu. Imenyesha ko atabahasize ubuzima ko yamara hari ibintu vyononekaye. Hasanzwe hari icuka kibi gikomeye hagati ya Israel na Siriya mu kwezi guheze. Indege z'ingwano za kajugujugu za Israel zarakoze ibitero mu bibanza bya gisirikare mu bumanuko bwa Siriya. Hari mu gikorwa cyo kwishyura ku bisasu byari byatumbirijwe ku butaka bwayo biturutse muri icyo gihugu. Kuva mu mwaka w'2011 Israel yakoze ibitero muri Siriya inshuro amajana n'amajana hakoreshejwe indege z'ingwano. Ibyo bitero byakozwe ku nteko za leta n'inteko bikorana zo muri Iran n'izo mu Hezbollah ziri ku butaka bwa Siriya. Nao Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko igitigiri cy'ingabo za Amerika ziri muri Afghanistan kisigara kiri hagati y'ibihumbi 4 cyangwa 5 mu kwezi kw'11 uyu mwaka. Jofre Mutagoma abandanye iyi nkuru.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yirinze gutangaza igihe nyacyo umubare w'ingabo zayo zimaze imyaka 19 muri Afghanistan uzagabanyirizwa, ariko avuga ko ari vuba cyane. Kuva aho ubutegetsi bwa Amerika businyaniye amasezerano y'amahoro n'umutwe wa Taliban, ingabo za Amerika zigera ku 13,000 zari muri Afghanistan zatangiye kugenda zigabanywa hasigara zigera ku 8,600. Ayo masezerano yavugaga ko ingabo z'Abanyamerika zose zigomba kuzaba zavuye muri Afghanistan mu kwa 7 k'umwaka utaha 2021. uruhande rw'umutwe w'abarwanyi b'abataliban nirwo rusabwa kwirinda guhindura igihugu ingiri y'abakora iterabwoba. Abategetsi bo muri Amerika bongeraho ko ayo masezerano asabwa umutwe kumvikana n'indi bitwa batavuga rumwe bakarangiza intambara yokamye icyo gihugu. Gusa aya masezerano azubahirizwa ari uko hariko abarwanyi 5,000 mu mutwe w'abataliban mu ihererekanya ry'imfungwa z'intambara hagati yawo na leta ya Afghanistan. Ariko uku kumvikana ntikureba Amerika kuko kwabaye hagati y'uwo mutwe na leta. Abatalibani bo bamaze kurekura abasirikare 1,000 ba leta bari bafite. Ariko Perezida Ashraf Ghani wa Afghanistan yanze kurekura abagera kuri 400 avuga ko itegeko nshinga ry'igihugu ritabimwemerera kandi baregwa ibyaha bikomeye birimo kwica inzirakarengane z'abaturage. Umuvugizi w'umutwe w'abatalibani Suhail Shahin yarayabwiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Mike Pompeo ko iyubahirizwa ry'ayo masezerano rishingiye ku irekurwa ry'abarwanyi b'uwo mutwe leta isigaranye.
Urakoze Geoffrey. Perezida w'igihugu cya Russie Alexander Lukashenko avuga ko abatavuga rumwe nawe bariko bategura ubwicanyi imbere y'amatora. Perezida Lukashenko yatangaje uno munsi wa kabiri ko azokingira igihugu ciwe abatavuga rumwe nawe n'Uburusiya, avuga ko bariko bategurira hamwe imyiyerekano ishobora kwiha ingumbi imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe kuba ku munsi w'Imana. Lukashenko afite imyaka 65 muri iki gihe, yayoboye akoresheje igitugu Russie iri hagati y'Uburusiya n'Uburayi mu kiringo cy'imyaka 26, yarakandamije abatavuga rumwe nawe imbere y'amatora yo ku munsi w'Imana. Mu ijambo yashyikirije abanyagihugu yiyamirije ibyo yise utwigoro tw'abamugwanya tugutegura kugandagura abantu mu mabarabara y'umugwa mukuru Minsk. Yamenyesheje ko bariko babifashwamo n'igihugu cy'Uburusiya, yavuze ko batazotanga igihugu cyabo kubera ubwigenge ari ikintu kitoroshe kuronga. Ivyo mu ijambo ryamaze igihe kirenga isaha n'igice. Perezida Lukashenko ariko arondera kwitoza mu kiringo kigira gatandatu mu matora yo mu mpera z'indwi. Nigema yuko azibiye abo batavuga rumwe nawe kugira ntibahiganwe nawe, abandi nabo akabata mu mvuto. Yagirije ibihugu by'Iburaya n'Uburusiya ko biriko byivanga mu matora mu gihugu ciwe. Ayo yari amwamwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'Ikinyarwanda. Mushobora no kutwumviriza ku rubuga rwa Facebook no ku kibuga cyacu cya internet aricyo website akabonye radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, leta ya Burundi imenyesha ko imigenderanire n'andi makungu no gufashanya mu iterambere bigiye gusubira kugenda neza. Ibyo byashyikirijwe inyuma y'umubonano umushikiranganji Albert Shingiro yagiranye n'abaserukira ibiro bikukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu Burundi. Inkuru Ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo dusomerwa na mugenzi wacu Desire Hatumimana.
Mu nama yagiranye n'abarongoye ibisata bikukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu Burundi kuri uyu wa kabiri, umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu yamenyesheje ko u Burundi bwasubiye inyuma ku bijyanye n'iterambere kubera ibyabaye mu mwaka w'2015 gushika mu mwaka w'2020, kuko ibihugu bimwe bimwe byafatiye ibihano igihugu cy'u Burundi. Albert Shingiro afatiye ku kungene baganiriye ku bijyanye n'imigambi leta y'u Burundi yashyize imbere, afise icyizere ko gufashanya bigiye gusubira. Shingiro anafatira ku mibonano amaze iminsi agiranira na bamwe bafasha u Burundi.
Nico fitorera imigambi ya mbere yo gushira imbere hamwe nabo bakaza bafasha. Twaganiye neza ku buryo twibaza ko minsi y'imbere mushaka kuzobona ikintu kinini yagihindutse mu byerekeye imigenderanire n'u Burundi n'andi makungu. Maze iminsi mpura n'umwe umwe wese ukwiwe, mugabo ntangwe guhura nabo mutugwi kugira ngo dushobore kuvugana neza na neza ingene twakorana hamwe minsi iza, kugira ngo umwanya twataye entre 2015 na 2020 mu by'iterambere twataye umwanya munini cyane murazi byabaye mu gihugu, hanyuma ibihugu bimwe bimwe biraduharira ivomo binaduhora n'ubusa. Mugabo ubu rero tugiye gukorana ingufu nyinshi cyane kugira ngo mu minsi y'imbere mubone igihinduka.
Mu mibonano yagiye aragira Albert Shingiro yemeza ko yabonanye n'abaserukira ibihugu byafatiye ibihano Burundi. Uwo mushikiranganji akamenyesha ko afite icyizere ko mu kiringo kitarenga umwaka u Burundi buzabwatezuriwe, kuko icyo kibazo cyama kigarukwa ko mu mibonano yose agirana nabo vyega.
Ivyo vy'ibihano vyafatiwe u Burundi navyo nyene twabivuganye, sibo bafashe ibihano ibihano byafashwe n'ibihugu bimwe bimwe mugabo nabo nyene kwa dusa dukorana bashaka gufasha kwera abone ibintu byahindutse mu gihugu duherutse mu matora yagenze neza inzego ziko zirahaja mwarumvise ko leta nzeye leta nkozi iri ku kivi twibaza yuko nabo babifashe ibyo bihano nabo nyene mu misiza bagiye guhindura bashobore kubikura atakintu gisabwe donc ibaza ko bizogenda neza nibaza yuko uyu mwaka utazohera bimwe bitarahava
urongoye ibisata byose by'ishirahamwe mpuzamakungu ni mu Burundi arashima uyu mubonano Garikoni yemeje ko ibyo bisata bibone biriko birakogwa kugeza ubuzima bw'abanyagihugu buteye imbere yamenyesheje ko ibyo bisata izo bandanye bifasha mu biza biteza imbere umunyagihugu.
Merci de vous féliciter de cette initiative que sa première depuis que moi je suis ici en 3 ans.
Turashimye ako karyo uduhaye kuko nakambere mbonye kuva ndi ngaha mu Burundi haraciye imyaka itatu icerekana mbere ko dusubiye mu migenderanire twahoranye imigenderanire yari myiza ariko yamikenewe kunagugwa kuneza y'abarundi navuga ko ibyo mwadushikirije twabifashe nkama mwizere rero ibyo twiyemeje mu gufasha u Burundi gushika mu buzima bubereye abanyagihugu mwanashikirije ko tubona twigoro turiko turakogwa uneza y'abanyagihugu turabubona kandi turabishikiriza aho tugiye hose Burundi bwagiye mu bibazo by'imigenderanire na bimwe mu bihugu byafashije igihugu mwaka wa 2015 inyuma yaho umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza yitoreje ubugira gatatu mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ibyabonywe na bamwe mu Barundi nko guhonyanga amategeko harimo ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi n'amasezerano y'amahoro ya Arusha abahakanye ico kiringo bakoze imyiyamamazo bamwe barishwe abandi barafungwa mu gihe ibyo byatumye abarundi bihumbi amajana atanu bahunga igihugu ibyatumye ibihugu byafashe Burundi hafi igice cy'amafaranga leta yakoresha ku mwaka babihagarika
urakoze Desire mu Burundi kandi abagize inama nshingamateka nshasha bakoranye ku nshuro ya mbere kuva kuri wa kabiri ibintu bibiri nivyo bagiye kwiga birimwo gushiraho amategeko ngendegwa ko y'ubwo rwego n'ibiro byago inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika eroje birikaneza ari i Nairobi muri Kenya
Provence Bubanza Manirakiza Home Suguru Olivier Nizigama Sylvie Niyonzima Jean Baptiste Manirakiza Alexis Provence Bujumbura Ndaruvukanye Zeno
Uwo mushinga amateka Venance Nzinkayo yarongoye inama y'ibikorwa bya mbere by'abagize inama nshinga amateka nshasha y'u Burundi hari mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe mu buraruko bwa Bujumbura aya ari kahamagara amazina y'abashinga amateka nk'uko amategeko ngenderwa kahasanzwe yabisaba mu bikorwa bitangurira ibindi byose Pierre Claver Kazisa umukuru w'umugwiseni utunganya amatora yari yagiye mu nama nshinga amateka gusigura icyatumye bwana Nzinkayo atorwa kurongora izo bikorwa
Turavye amadosiye yabo bashinga amateka bose twasanze mushinga amateka sinzi nkayo Vena yavukiye Shimba komine Gishubi province ya Gitega ariwe akuriye abandi mu myaka uyo mushinga amateka rero niwe aza kurongora inama nkuko bitegekanijwe mu ngingo ijana mirongo irindwi na gatanu y'ibwirizwa shingiro
Sinzi nkayo imyaka 65 yibukije bagenzi be ko ibintu bibiri nyamukuru ari byo bubagiye kwiga gushyiraho amategeko ngenderwa ko y'urwego rwabo hamwe n'ibiro byago
teko ry'umukuru w'igihugu rero ryaduhamagariye mu nama y'uno munsi idusaba ko twiga itegeko buzogendera ko muri iyi myaka itanu dutanguye ni ukuvuga reglement interieur de l'assemblée nationale cyo twicarira uno munsi tumaze kugeza tuzoreza rero tuje ku ngingo idusaba gushyiraho biro ya assemblée nationale kuko nta mugwi nk'uyu wukora nk'uko twifuza gukora mu buryo bucifuza gukora udafise abawugendera imbere
Bwana Sinzinkayo yanahamagariye kandi abashinga amateka bashasha mu ngingo bagiye kwiga kubikora abashinga imbere neza y'igihugu
aba rero nashaka ndabasabe muri ibi bikorwa duhamagarirwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu kugira ngo dushireho ibintu bikuru bikuru tuzogenderako muri ibi bikorwa dutanguye nubwo tune tumara imyanda y'imyaka itanu nashaka ndabasabe rero ibi bikorwa tubishyire ku muzirikanye tubikore twisunze ineza y'igihugu tubikore twubahana iba byakunda mbere dukundana ko gukundana tawukigira itegeko ko umuntu akunda uwashaka mugabo kubana jojo ni itegeko kubane rero twisunga amategeko hanyuma bigenze gutyo ntangeka byose bizotera imbere
Naibigizwa nshingiro jahinyanyo mwaka wimbi na chumino muna ani jatu mnye haiminduka mwitunga nywa jibi satani nzego zimwe nibiringo vizabateke tewa mwe ba mwe halimuchu mkuru wikihugu chava nywe kumnyakitanu gishikuwa kuri ndwi awashinga mateka wabagu manye kiringo chimnyakitanu. Akatongo wa sa mkuru mga mgesenere yari itwa ye mwisen hali wahizibigizwa nshingiro kwa tinza matora ye mkuru wikihugu na awashinga mateka yoku wa minongibili ukweze kwa katanu yumaka alika kimukuri ya bonete kuru yu wakabili muna mashinga mateka ya hurambela bere ye chegira chambele chumukuru wayo yamba ya gafuka munuwa. Eroje uikaneza, Juja Amerika.
Tula kushimye Eroje. Tugume Burundi au sentare nguru igihugu yi muyinga raye ichiri mnyoro yi mnyaka chumini itanu wahora alu mkuru wa zone mnakiro muri komine mnakiro nyeni. Yagirizwa gushaka kwica mu stande w'iyo komine inkuru Ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi baryo tusomegwa na mugenzi wacu Diane nini nazo
Baltazar Nyabenda yari yaciriwe ico gihano yahagaritswe na polisi y'u Burundi ku munsi wa kane w'indwi iheze yahagaritswe yagirizwa gushaka kwica mu stande amutwara muri komine mwakiro ari nacyo caha yashengejwe ko n'umushikirizi wa manza wa parke egamiye senari nkuru y'igihugu muyinga n'urubanza rwaburanishijwe mu ntaya y'icese y'ikibiriraho nkuko bitegekanijwe ku manza z'ivyaha vy'abafatanye itonga agihagarikwa polisi yatangaje ko yamufatanye ikibugita yari yanyegeje mu mashesheti yiwe aho yari yatumeko na mustanteri Sylvie Muhimundu kwisigura ku biti vya leta yari yatemaguye ico kibugita nkuko polisi y'u Burundi yabitangaje ni naco yari kwifashisha mu gukora ibara ibiti navyo yategeza kwisigura ko byari biteragiye ku mpande z'ibarabara ku mitumba ya Kibwigwa Kibande na Butobwe za komini Mwakiro.
Urakoze Diane kutusomera iyo nkuru. Mu gihe mukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye abandanya guhamagarira abarundi bahunze guhunguka zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Rusenda iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zisaba ko zobanza gusobanurirwa uburyo zizofatwa zigeze mu Burundi. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yaganiriye na zimwe mu mpunzi za Rusenda.
Twebwe turifuza guhunguka mugabo hariho ibintu dutegezwa gusaba kubera ko twebwe guhunguka turabishima ariko ibyo dusaba nyakubahwa umukuru w'igihugu na leta y'u Burundi nitwahunguka tuzofashwa n'iki tuzobaho gute tumaze imyaka myinshi mu gahinga hari abafise ingo hari n'abandi ngo zasambuwe cyangwa zatakaye none kugira ngo aduhungure azoturungikira umushikiranganje wo guhungura impunzi uwo mushikiranganje atubwire ko ingene bazotwakira tubeho kugira ngo dusubire kumenyera kuba mu Burundi bushasha kuko nkuko twariho kera nitwashika atacyo baje kutubwira batwemereye twobaho gute dusabanya kubaho president w'igihugu generali Evariste Ndayishimiye na leta yiwe yuko yo dutemberera hama katubwira ingene tuzobaho mu Burundi duhungutse guhunguka turabishaka kandi turabishima mugaba tubwire ingene tuzobaho dushitse mu Burundi
yakubaho nimba yimviriye ko abarundi ko twohunguka twari dutesetse twari tubayeho nabi leta ya Kongo yari itubeshejeho nabi ni kuvuga inzara nk'ubu tumaze amezi ane tutagira n'ikintu na kimwe tujya abana bamwe bariko baracibwamo batuzanira imiti yo gucibwamo ariko ntibatuzanira indya kubera kubaho nabi nyakubahwa akaba yatwiyumviriye ko n'ubu naza nibaza ahubwo batwerekana ko twobaho mu gihugu cy'u Burundi ko twanga baduha agafashanyo kagateba kakaza none nanjye ko nagira homba mu Burundi nzohitambaho gute ese nzogiki bisabana bane biga bari biga muri asteri naho batatugaburira bikwiye mugabana biga ese rinashikiyo hiyo abana baziga cyangwa bazoba mayibobo nyakuba wanadutera kama tubwire uko bizogenda ese ko ndagira ni parasera ndagiraho navuye nari umupagasi nahunze kubera kubura homba nahomba none uho nzohitira hehe kugira numba amahoro nduke mu mutima nyakuba nimba yabyiyumviriye naturonderere uko yotugabura nuko twoba nuko abana bacu bokwiga nukuri acha dutore huko ni hizire wenye raza dutore kwa turarushi
kubingi mwunzi zo mwikambi ya Rusenda wote ataka mwako mkwiki hugu tuwa eduke neye insiguro yimite kugira ngutu menye ni tuwa hungu kachezo hungu kakute hanyuma lufatingi ngo guhunguka twamaze gusigurirwa kubera kama guhunguka kari keza kubera ku impunzi n'iryoshye kera muntu wazaze ku impunzi maratonda ku murongo marabagosunika maragira gute ariko kwa mu gihugu nafi cyacu mapfuko twatuzifuze twaduke n'iri insiguro yimitse apana kamo akamukaze kwa mugaka amaze kuronka insiguro ingere tuvarwa harabafite ubwoba nitwagenda ko twi bafite amatsinda menshi batwita abantu bangu ndo watu isi gihugu kwa gize kute mkata fisi gituma hame tuko siguri bientu zao kwa haki kwa hale iya akama kwa mkuri gihugu ndo kwa kukitaba muka bandi na oba fiumfu
tuwebge tukwa rahunze tumaze guhunga tukwa hunze vivazo vijinishi hali hawa hunze kubela watagira amato hali watu hunze nugucha ingero nukuri akamo nyakuba kwa mkuru gihugu chuburundi ariko aratera abarundi turakumva ariko twosaba yuko intumwa yotuma kutugendera nga zomenya ikibazo cy'umwe wese cyane cyane muri ibi bintu bigora abarundi badufashe abatagira amatongo baturondera amatongo aha hantu turi n'ahantu hatugoye cyane turamaze amezi menshi tacyo tuyirengeje ntitufungura ni nkamarira kwanza umuntu yobona turizeye yuko leta mbyeyi iri mu gihugu cy'u Burundi ibi byose yo biturabira bakadukura muri aka kaga turimo ariko badufashije
kome ako kama ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye turakumva kandi uruhande rumwe tukakira neza ahandi tukakakira nabi na cyane cyane ko aha turi mu nkambi ya Rusenda turiko turagizwa ko turi abaroberi turiko turagirizwa ubusuma kubera inzara rero nk'umukuru w'igihugu by'ukuri iyo yaratowe n'abanyagihugu akizegwa ko yofasha abarundi akafasha umurundi aho ari hose dusaba ko niba yumva ko neza adukeneye ko duhunguka kuko natwe ntabwo twishimiye kugwa muri Kongo kose twavukiye se igihugu cyatubyaye dusaba ko yoza akatwegera nka twebwe abarafite aho twahungiye aho tugorewe tukamubaza mbega tuzobaho gute tuzokwakirwa gute tuzofashwa iki kuko tubonye ubuzima twa turimo twitwa impunzi bigashika tubashira mu gihugu cy'amavuko tukabanda n'ubundi tubaho nabi
urakoze Vedast intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe rya Afrika mu gihugu cya Marino mu ntara ya Sahel Perezida Pierre Buyoya yahoze atwara u Burundi avuga ko amahoro ashobora kuboneka mu gihugu cya Marino aho intambara igisibize kandi n'inyuma yaho abatavuga rumwe na leta batereye ibyatsi twigoro tw'abategetsi bo mu ishyirahamwe CDAO byo muri iyo ntara twokumvikanisha impande zose mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikize uyo yatangura avuga ukuntu umutekano wifashe muri iki gihe mu gihugu cya Mali
muri iki gihugu cya Mali ibibazo by'umutekano ni byinshi ibibazo twari tumenyereye bimaze igihe navuga bimaze imyaka ni ibibazo bijyanye na bamwe batera igihugu mu ntara zo mu raruko mbere no hagati mu gihugu abo bita mu gifaransa ari teroriste nicyo kibazo cyari tumenyereye ariko mu minsi iheze hadutse ikindi kibazo navuga gifatiye ku bya politiki imigambwe itavuga rumwe na leta n'amashyirahamwe amwe amwe baratunganije imyerekano kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu irabandanya mu kwezi kw'indwi bavuga ko bobo icyo bifuza ari uko umukuru w'igihugu yotanga imihoho kubera impamvu nyinshi basiguye cyane cyane kubera ingorane zavuye ku matora yabaye mu kwezi kwa kane amatora y'abashingamateka ibyo rero byateye uruhagarara rutari ruto tumaze mu iminsi hafi amezi abiri hanyuma abategetsi nabo nyine bakavuga rumwe mu ntango ya mbere baragerageza gutora inyishu mbere abaserukira makungu ngaha barabafasha ariko ntibyagira icyo bivamwo gushika rero aho ibishyirahamwe byo muri aka karere CDAO riza nkirije gutabara terunika intumwa ubwa mbere ubwa kabiri ntacyo byashika ku gikuru niho rero itariki 27 z'ukwezi kw'indwi haba iyo nama y'abakuru b'ibihugu yafashe ingingo ubu biyumvira ko zizotuma uwo mugoro uhagarara ruhera ariko rero ibintu ntibyagenze uko babyifujije izo ngingo bafashe tavugana rumwe na leta ntibazishigikiye
n'ubwa kabiri haba utwigoro dukomeye two kugerageza kumvikanisha leta n'abatavuga rumwe na leta hamwe n'iyo migwi yindi nyine igwanya ubutegetsi akizero kari hehe ubuku kw'amahoro ashobora kuboneka muri icyo gihugu amahoro arashaka kuzosubira kuboneka
ubwa mbere amahoro azoboneka mugabo ntibyoroshe kwaboneka igihe cyose hari amatati imwe nayo biragora kandi ababagiyemo kugira ngo bafashe ntibashoboka bashika ku ngingo zemewe na bose ariko jewe nibaza bitebe bitebuke ko abo bazoroha bakumvikana kubwanje ikintu kitarashoboka nuko leta irongoye iki gihugu nabo nyine bayigwanya bajya hamwe bakavugana amaso mu yandi ibyo rero ntibarabishikako ubu rero biriko biragerageza nuko abo byega bovugana mbere atanu n'urinze kuja hagati
ariko naho bavuga ko ibiganiro bishobora kugira icyo bivuyemo habaye ibiganiro hagati iyo mirwi idacana uwaka hari biyumvira ko muri iki gihe abatavuga rumwe bashaka ko perezida yatowe n'abanyagihugu atanye imihoho ari ikintu gishobora kuba ari nk'intambamyi mwebwe mubibona
niko tubibona nibaza ko ari nacyo gituma gikuru cyahagurukije abakuru bo muri aka karere cya mbere cyabahagurukije ni ibyerekeye umutekano mali n'igihugu ifite ingorane z'umutekano kuva kera nk'uko nabivuze hanyuma ibyo bihugu byose birafise ubwoba yuko hamwe izo ngorane z'umutekano zorenga urugero muri mali nabo ibihugu byabo byohava bitandukirwa
perezida Pierre Buyoya intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe rya Afurika mu gihugu cya Mali no muri Sahara murakoze cyane rwose ku kanya muhari radiyo Ijwi ry'Amerika
nanjye ndabashimiye
radiyo Ijwi ry'Amerika i Washington DC ubu tugeze kuri wa mwanya tubasangiza uyu munsi habayeho ni kimwe mu bintu byaranze iyi tariki mu mateka y'isi twayiteguriwe na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana akorera mu biro by'Ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza
ayo masezerano azwi nk'amasezerano ya Arusha yashyizweho umukono ku itariki ya kane Kanama muri 2023 mu mujyi wa Arusha uri mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Tanzania. Ayo masezerano yaragizwe n'ibice bitanu yaragamije kurangiza intambara yari imaze imyaka itatu hagati y'ingabo z'u Rwanda n'iz'umutwe w'inyeshyamba za FPR. Imishyikirano yatangiye ku itariki ya 12 Nyakanga umwaka 1992 iteguwe n'umuryango w'umwe bw'Afurika n'abakuru b'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Impande zombi zihita zumvikana ku masezerano y'ihagarikwa ry'imirwano. Amasezerano ya Arusha yateganyaga ishyirwaho ry'akanama gashinzwe gukora iperereza n'inama y'igihugu ishinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu kugira ngo zikore iperereza ku bwicanyi bwakozwe n'impande zombi kuva mu kwezi kukwakira umwaka w'1990. Ayo masezerano yateganyaga ishyirwaho rya leta y'inzibacyuho yaguye yagombaga guhurirwamo na FPR n'amashyaka atanu yari muri leta y'inzibacyuho yariho kuva mu kwezi kwa mata umwaka w'1992. Izindi ngingo z'ayo masezerano ya Arusha kandi zagaragaraga nk'ingenzi n'ishyirwaho ry'ubutegetsi bugendera ku mategeko, gucyura impunzi no kuvanga ingabo z'impande zombi zarwanaga. Intambara yadutse mu Rwanda tariki ya mbere ukwakira umwaka w'1990, ingabo za FPR ziteye Rwanda ziturutse muri Uganda zishaka gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana zavugaga ko zifite umugambi wo kugarura demokarasi mu Rwanda guca karengane n'ihohoterwa no kwimakaza iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu
Juti mwese mukunda radio z'u America ibiganiro zo muri aka kanya niho bigarukiye dushimire engineer yadufashije mu hinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Alimas Karara yadufashije kwegeranya ibiganiro wari hagarariye ni Edi Gwema amakuru twateguye twese turi mu ngo zacu kuri mikoro mari kumwe na Fidel Nyonga turabashimiye mwese mugira umugoroba mwiza